Evariste Ndayishimiye amaze gutorwa ngo azose rukire uwo mugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko ari iteka Imana imuteye yaciye amenyesha abo basangiye umugambwe ko aramutse atowe kugira arongore igihugu atakizomugora yamenyesheje ko kiretse ko afite Petero Nkurunziza azomwereka umwongo uhuma n'ubudahuma amabanga nka yose y'igihugu yarayaciyemwo ivyo navyo ngo ni nk'umwimenyerezo yariko arakora uzomutuma atwara neza
Imana rero yaratumye inkoresha umwimenyerezo atari muke wo kumenya ibintu kuko no mu nzego z'igihugu ngira ngo nawo ntaciye nabaye umusirikare mu ntwaza ngabo zirongoye abandi ndaba n'umupolisi kuko nabaye umushikiranganji ajejwe umutekano ndaja mu by'intwaro kuko na mushikiranganji ajejwe iby'intwaro n'iby'iterambere mu gihugu no mu bisata by'igihugu nabiciyemo uretse ko natwaye bya bindi bisata bikorera mu mushikiranganji na bimwe bikorera hanze y'umushikiranganji ama societe paritatike nayo nyine nayaciyemo ndamenye ingene atwagwa naragiye ndakora no mu biro byanjye n'icyubahiro mukuru w'igihugu ndakora ibijyanye n'igisirikare ndakora ibijyanye na politiki nimurabe none imana yavuze iti niwo mwimenyerezo w'ingene imigambwe itwagwa ntugende utawukoze
Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko izeye kuzotorwa kandi ibikorwa bimunaririye bitagoye kuko hamaze gukorwa vyinshi
tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushiki hari vyinshi vyakozwe tuzokwirata mu gihugu tuzoba turiko turasaba abarundi ngo badutore ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza tokorwa nibatwizera nkuko bizeye ifura yacu nta nkeka bazotwizera kuko akeza karigura kandi kira noneho ibikorwa by'umusabyi si ibyo twigishwa umugambwe se FDD uzokwama ari umubyeyi wacu tuzokwaba tuzirikana ntaryo kw'inyundo naho ikura idasumba yayujuje
muri iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamenyesheje ko imana nayo nyene yemeje ibyo bahejeje gukora mu bimenyetso byayo acabonera gukomenyesha ko azoshigikira yivuye inyuma uhejeje gutogwa
n'akanyamuneza kubw'uno munsi w'imana kubw'uko twatanguye by'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD turabisozereye imana abanye natwe kuva dutangwa kino gikorwa tujye kubisozera ikiraduhezagira kandi muduhezagira mwese mwabibonye yatanga guhezagira umukandida wacu kugira ngo imana yerekane kuri kumwe nawe kuri kumwe nawe kandi hari ikindi kimenyetso kimwe mutakurikiranye hacavuga inkuba imwe gusa kugira ngo yerekane ko imana nawe nyine ibyemeje mu ijuru
Evariste Ndayishimiye akaba ariwe mu mugambwe CNDD-FDD bashize imbere akaba yasumbije Joseph Butore icegera cy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama umunyamabanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu na Pascal Nyabenda asanzwe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika.